yini radio izwi ya America. Radio izwi ya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uburundi mutwongera ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi then iyo ngabo abaramutsa bahikaze makuru yaka kanya. Mu Burundi umugwi Sever ujejwe kunywanisha Barundi no kumenya ukuri watanguye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'1972.
Mwese ku cyaha ku gato cy'iwese umuryango je bituma twavuga tuti umuntu yo afite icyo yoshikiriza ku byabaye atubwira ubwoba.
Uyo ni Leonidas bandeza amaso buramatari w'intara ya Bururi. Mu Rwanda ho avugwa urupfu rwa Lieutenant General Jacques Musemakweri yari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'igihugu. Mbere ko dushika kuri amakuru tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite baraye barangije kwagiriza muri Sena wahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump. Bayisabye kumwegeka ko icyaha bamwagiriza cyo kukogeza abanyagihugu kurwanya leta ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirin.
Abadepite b'abashinjacyaha nanone bakoresheje amashusho menshi cyane cyane aya video bavuga ko Trump yahinze urugomo mu mitwe y'abayoboke be guhera mu 2015 ataranatorwa. Bagaragaje ukuntu yabashishikarizaga kwibasira abandi baturage muri mitingize n'ukuntu yabashimaga iyo babaga barangije ibikorwa byabo by'urugomo kugera no ku gitero cyo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize kuri Capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadepite bavuga ko amagambo ya Trump yo gushishikariza rubanda kwigomeka kuri guverinoma atarengerwa n'itegeko nshinga nk'uko we n'abavoka be babyemeza. Basabye Sena kumuhamya icyaha bati nimumugira umwere muraba mumweretse yuko afite uburenganzira bwo gukomeza ibyo bikorwa bye. Kugira ngo Sena imuhamye icyaha igomba kubyemeza n'amajwi y'abasenateri byibura 67% bayigize. Byasaba ko byibura abarepublikani 17 bifatanya n'abademokrate bose uko ari 50. Uyu munsi abavoka ba Trump nibo batahiwe gutangira kumushinjura.
Urakoze Thomas. Leta ya Ethiopia yemeje ko atange ka kwabigeme n'abafasoni bafashwe ku nguvu mu ntambara mu ntara ya Tigre. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe abakenyezi Fisan Abdullahi Ahmed mu bishikaga ke ko leta ya Ethiopia yemera ingaruka intambara mu ntara ya Tigre yagize ku basivile mu kiringo c'imisi 100 imaze. Fisan Abdullahi Ahmed yabishikirije mu ijoro ryo ku munsi wa 4 nyuma y'uko umugwi washyizweho na leta ugende intara ya Tigre gutoza amakuru avuga ko abafasoni n'abigeme bafashwe ku nguvu muri iyo ntara ifise abantu miliyoni 6 amakunga abandanya kutamenya ibihabera. Umushikiranganji Abdullahi Ahmed amenyesha ko barindiri itohoza kuri ivyo vyaha bigayitse cyane. Yamarangi yamenyesheje uko abakorewe ivyo vyaha bangana canke ibice vy'intara ya Tigre umugwi ujejwe itohoza washizweho na leta wagendeye. Ivyo atangajwe n'umushikiranganji ajejwe abakenyezi vyabaye amasaha makeyi nyuma y'uko umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka muntu muri raporo yawo shasha tangarije ko abapfasoni n'abigeme 108 bafashwe ku nguvu ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele hamwe no mu bice vya Adigrat, Wukro na Aide mu kiringo c'amezi 2 arangi. Ababonye ivyabaye bavuga ko iryo fatwa ku nguvu ry'abafasoni n'abigeme ryakozwe n'abasirikare ba leta canke abasirikare baturuka mu gihugu kibanyi ca Eritrea. Burkina Faso kirahanzwe n'ikibazo c'abanyagihugu murengera bateshejwe izabo n'ingwano. Frederic Nkundikije n'ivyo atubwira.
Abantu barenga miliyoni ni bamaze kuvanwa mu nzabo ntureka irangwa mu cyo gihugu nk'uko byatangajwe muri indwi n'umutetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu yagendeye icyo gihugu. Icegera cy'umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ajejwe gutabara imbabare Ramesh Rasingana avuga ko Burkina Faso kimaze imyaka irenga 5 kirangwamo ubwicanyi bukabije bukorwa n'imirwi intagondwa. Avuga ko mu gihe amakungu atoshira habona ubwicanyi wera muri icyo gihugu abanyagihugu isinzi bazohasiga ubuzima maze n'ubwo bwicanyi bugatandukira intara yose ya Sahel. Burkina Faso kiri mu bihugu byo mu ntara ya Sahel bigiranye n'ibitero by'imirwi intagondwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ko abanyagihugu barenga 2,000,000 baguye muri ubwo bwicanyi mu mwaka uheze mu gihe abashika 3,000,000 n'igice bakeneye imfashanyo yihutirwa hamwe n'ibifungurwa. amashirahamwe ajeje gutabara imbabare yavuga ko leta ya Burkina Faso itihuta mu kugarukira imbabare kandi itemanga ko hari igitigiri cy'umurengera cy'abanyagihugu bataye izabo ku murwa mukuru wa Gadugu. Abanyagihugu bavuga ko batazi aho baja kwiyandikisha kugira ngo baronswe ibifungurwa.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umugwi Sever rujejwe kunywanisha abarundi no kumenya ukuri watanguye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu mwaka w'1972. Icegera cyo mukuru wa Sever ahamagarira abakurambere bazi byabaye ico gihe kuvuga ibyabaye badahengamye kugira bafashe mu kunga barundi. Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya iyo nguru adufiti.
Aitwa Rwankona ku mutumba wa Kiremba zone Muzenga komine ntara ya Bururi mu manuko bwo Burundi niho mu rwisever rejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watanguriye kwimba. Icegera cy'umukuru wo mu rwiyemeza ko iyi ntara imuzatanguriyemo ubwicanyi bwo mwaka w'1972. Aswe Clemano ni nziza amenyesha ko ibinogo birenga 80 muri iyo ntara arizo bimaze kumenyekana ko byahambwemo abishwe muri uyo mwaka agahamagarira ico babizi ko bose kwegera umugwi.
Aha mu ntara ya Bururi bamaze kutubwira mu byo twari tumaze kutohoza yuko twaba dufise hafi binogo birenga 80. Muri ivyo binogo 80 hari je tumaze kufurura tukaraba mugabo hari n'ibindi tutarashobora gufura kugira ngo turare ingene bimeze. Iki gikorwa rero kituzanye hano kituzanye kugira ngo dukorane n'abe n'igihugu, dukorane n'abarongozi, dukorane nabo bose bajejwe ubuzima bw'igihugu. Turasaba rero abantu bose baba bafise amakuru ari ku binogo rusangi ariko byo bumvise kubijanye no gwimo gw'2022 kugira ngo bayaduhe tuyakorereko. Abene wacu bishwe bagatabwa mu binogo kugira ngo tushobore kubikurayo turabaho tuba turabishingura mu gihe tukiteguriye kuzobihamba n'iteka.
Buramatari wa Bururi asigura ko igikorwa kizotuma imitima ya benshi iruhuka. Colonel Leondas Bandenzamaso anahumuriza abantu bose bibaza aho gutanga ubuhamya bishobora kubagira ko ingaruka mbi.
Iyi narayibonye z'icyo gihe nibaza ko zizotanga ukuri zivuga ibintu nyine byagenze kuko mubonye ibyo bari kubarakora ngaha kera bamwe bavuga ati hajya ku matoilette cyane n'ibinogo bisanzwe ugabona urabona ko ukuri kuboneka yuko hari abantu batawe mu binogo. Ubu aho tugeze turazimenye benshi mu kibano nta muntu yabatugira ubwoba kuko se umuntu azovuga ngo ugende agira kwica kubera babikoze mu generation zikuze cyane uvuga yuko abana biwe bazoca bavuga ati nibo babikoze umuntu wese akora icyaha ku gatwe k'iyose umuryango ibyo bituma twavuga tuti umuntu yaba afite icyo yoshikiriza ku byabaye atugira ubwoba.
Icyegera cy'umukuru wa Taverne abasigura ko icyifuzo nyamukuru cy'uyu murwi ari ugushika kuri kazoza kisunze kahise abarundi bose bahuriza ko
twifuza ko igikorwa cyacu nk'umugwi coshikana Burundi kukubohoka mu mitima kugukira intuntu n'akabonge biri mu mitima ya benshi abo tugenda twumviriza iyo bariko baratushikiriza ibyo baciyemo tuze dushike kukurekuranira nyakuri abarundi banywane basige kahise kari nyuma berekeje kazoza gasangiwe dushike kukunywana gushemeye.
Mu gusever mazigihe unengwa cyane namo mashyamwe yigenga kucanisha abarundi aho kubunga abivuga bafatira hanini kukuntu umaze umwaka wose uzora ibisigarira by'abantu bo mu rwimo rw'1972 wahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi.
Maitre Janvier Bigirimana twashyira hamwe Tournons la page Burundi ari mu bagara sever yabwiye ijwi rya Amerika mu kwezi guheze ku itariki yanduwi mu gihe umugwi wariko werekana icegeranyo cy'umwaka imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka.
Uno munsi turavuze ingene uwo mugwi wifata uhereye no kuba wugize biboneka yuko uri kuba igikoresho sho kiri kugikora by'umugambo uri ku butegetsi wifuza abahindutse igikoresho cya politike aho yaba uwurongwesha nk'abamwe bamwe mu bawugize binasanzwe bizwi yuko ari abantu bakorera cyane nk'uwo rero wateza kuba umugwi urimwo impande zose umugwa abarundi bose biyumvamwo ni nazo byari gutuma igikorwa uri kurakora gishobora kugira akamara barundi mu bijanye no gusubiza hamwe omengo numugwi ujerwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari byakorewa abahutu birazwi yuko cyacyane mu myaka 1972 ari habatutsi bagandaguwe hatari hake ariko umugwi ntiwigera ibintu gomba kubivuga
cyaka Bernard Ndayicariye mu kuba sever yasiguriye abato n'abanyagihugu impamvu ubuno bwicanye ari bwo bwibanda wako kurusha ubundi muri kino gihe
ibyabona baba bapfakazi imfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere nababonye bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba imana
umugwi sever wemeza kumaze kwegeranya ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'1972 zirenga 2013 n'5 eloje uri kaneza ijuja amerika
urakoze eloje mu Rwanda inyuma y'igisirikare cy'igihugu cemeje urupfu rwa Lieutenant General Jacques Musemakweri yari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda ababanye nawe mu kazi ka gisirikare bavuga ko batangajwe n'urupfu rwiwe yitabye imana afise imyaka 59 y'amavuko asomta kaboyi niyo nkuru adufiti yari mu Rwanda
Muri kera rwo kuri uyu wa gatanu nibwo kumbuga nkoranyambaga hacicikanya makuru avuga ko Lieutenant General Jacques Musemakweri yitabye imana mu ijoro ryakeye aya makuru akaba yemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga uyu musirikare mukuru agiye afite imyaka 59 y'amavuko ababanye nawe bagaragaje agahinda gakomeye batewe n'urupfu rwe Colonel Twahirwa Ludoviko wasezerewe mu gisirikare na Rutayisire Auguste wasezerewe mu gisirikare afite ipeti rya kapiteni.
Nene bidutunguye urupfu rutunguranye rwose ntabwo twamenye byagenze. Ni akababaro gakomeye cyane twababaye pe. Twarabanye kumara imyaka myinshi twabanye nawe yakiri n'umusirikare muto cyane twabanye mu ntambara zikomeye.
Umugongo ntwakiriye ko ntakizwa kapiteni na jenerali n'urundi warwigemo.
Wari umuzi by'umwihariko wowe usibye wenda kumva ko ari umusirikare mukuru wowe wari umuzi amaso ku maso
amaso ku maso ni inshuti yanjye reka nkubwire mu gupfusha data rwo
Lieutenant General Jacques Musemakweri n'umusirikare ufite amateka akomeye mu Rwanda kuko ababanye nawe bemeza ko yinjiye mu gisirikare akiri muto ndetse akaba n'umwe mu bagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 abavuganye n'ijwi rya Amerika babanye bagaragaza ko bazakomeza kumwibukira ku butwari bwamuranze uyu ni Colonel Twahirwa Dodo
ndabica ku bintu byinshi bajya kumurasa yatabaraga bageze yari umuganga kigiye ari umuganga abaganga bacu baga hasi ari umuganga ajya gutabara bageze yo barashe ajya kubavana kuri fro abasubiza inyuma ajya kubavana kuri fro abasubiza inyuma nibwo bamurashe nawe bamurasa mu nda namaravamo kutiyasubizamo ariko urumva ko ni ubutwari bukomeye cyane kurumva ko ajya gutabara bageze yo baje ku rugamba akabasubiza inyuma kandi akabaoperatinga ni ibintu bikomeye cyane ibyo ngibyo naho ubonye umutwari bukomeye cyane bwatuma umwibukiro cyane n'ibindi byinshi yakoze kandi byiza byo kubohora igihugu byo gufasha igihugu akazi kenshi yakoze mpamvu yakoze byiza kandi ifasha igihugu cyacu
Jacques Musemakweri yari ashinzwe kugenzura no gukurikirana ibirebana n'imicungire y'ingabo amahugurwa ibikorwa bya gisirikare ibikoresho n'imicungire y'umutungo by'ingabo z'u Rwanda mu zindi nshingano ze yari ashinzwe gukurikirana no gutangira iperereza ku ihohoterwa rikorerwa umusirikare cyangwa se rikozwe nawe Lieutenant General Jacques Musemakweri ari mu basirikare bakomeye igihugu cyari gifite ndetse yagaragaye mu myanya itandukanye mu bihe binyuranye mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2018 nibwo Jacques Musemakweri wari ufite ipeti rya General Major yazamuwe mu ntera na Perezida wa Repubulika amugira Lieutenant General mu zindi nshingano yashinzwe harimo kuba yarabaye umuyobozi wari ushinzwe ingabo zindi umukuru w'igihugu umwanya yavuyeho mu mwaka w'2016 agirwa umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka mu kwezi kwa kane umwaka w'2019 Lieutenant General Jacques Musemakweri yagizwe umugaba mukuru w'inkeragutabara mbere y'uko ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2022 agirwa umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda uyu musirikare yabaye na perezida w'ikipe y'ingabo z'u Rwanda APR guhera 2013 abantu banyuranye bakoresheje imbuga za WhatsApp bakomeje guhuriza ko nyakwigendera yari umusirikare mukuru ariko ucisha make ariko ugashyikirana na benshi kugeza ubu usibye amakuru avuga ko yazize indwara nta makuru arambuye igisirikare cy'u Rwanda kiratangaza ku rupfu rwe Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika ikigali
tugushimire Asumta Uburundi bwahimbaje umunsi wahariwe amaradiyo Mukiranada rero kumenyesha amakuru akabashima intambwe bageze ko muri ico gisata ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Desire Atungimana ari mu Rwanda
uno munsi ushitse mu gihugu cy'u Burundi hibonekeza igwirirana rya maradiyo umushikiranganje Marie Chantal nije imbere arongoye ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru ashimiye iyo ntambwe Burundi bugeze ko akamenyesha ko n'interano yayo mu iterambere ry'igihugu yibonekeza
iragiye rero ifite uruhara ntangere mu guhuza abantu mu guserura akari ku mutima muri bamwe n'abandi kugira ngo nagahaje gashobore gutorera inyishu canke gakosogwe byose bigashobora gutumwa n'uko amaradiyo aguma gwiza ibiganiro bishimikiye ku iterambere rirama gushikiriza imigambi y'igihugu eka mbere n'ibiganiro binezereza niyo ibintu bisaba bibi ko biragenda neza iradiyo iguma ku kivi igahumuriza imitima yongera ishikiriza inyifato ibereye yo kwisungwa nk'uko inzego z'igihugu ziba zabishikirije
uwo munsi uhariwe iradiyo ushitse hari amaradiyo yugawe mu Burundi nka radiyo y'ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza tutibagiye ayasambuwe mu mwaka w'2015 ubakorera mu mahanga nka RPA na Televiziyo Renaissance Nestor Bankumukunzi arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora sense yamenyesheje ko ayo maradiyo yaronse ubutumire kandi ko ibiganiro n'abarongoye ayo maradiyo byatanguye amenyesha ariko kwabazana amananiza atakibanza bazohabwa
barongoye ibinyamakuru vyose vyafatwa ibihano bikugarwa turamaze kuvugana kiretse bamwe bamwe bavuze yuko mu gihe hadafashwe ingingo ziraba nibindi twabonye ko twe bitaraba ikigo turongowe bitaraba n'umugwe wo kumenyesha makuru abo ntibashimye kuza mu biganiro ubu rero tuguma tubarindiriye umunsi bifuje kuza kugira ngo tuvugane gusa ibiraba ibinyamakuru vyabo tuzovugana ariko hari ibazo bindi twumvise bazanyemwo nibaza ko byohava biraba kumbure abanyapolitike canke abandi ariko bitaraba ikigo sense abandi rero turiko turavugana kandi turizera yuko mu minsi za bizogenda neza kwanka rero kurimira ku rwiri abo babonumenga turiko turateba suguteba no kugira ngo twitonde kumbure duhave tumira ibinoze neza
Inosa Muhozi ari mu barongo ya maradiyo amenyesha ko kiretse ko atabutumire baronse kubona abarongo ya maradiyo yihereyeko na Bobo Rugurika twara RPA bakatigwa urubanza rwo guherayo bigaragaza ko atabiganiro leta ishaka
nta wigeze adutumira biboneka kuko twabonye ku marezo sosiyo ikete bitumira abayobozi batavuga ati umuyobozi naka cyangwa ikimenyesha makuru kinaka urumva rero nta watubwiye ko dutumira ica kabiri naho bo dutumira barazi ko turi mu buhungiro icyo twahunze barakizi twahunze kwicwa twahunze gufungwa twahunze gutotezwa ica kane ubuho byunyutse washobora kuba gutse ngo wanze utumiye ntitwaza muri iyo ndwi nyine zacu baduciye urubanza rwo gufungwa guherayo na biriya bindi munsi nkabonye kenyine agafi ikibazo tarawukiri nicyo tuba tuba tuvuga afite ibibazo nawe biramurengeye natira turengeye ibibazo biraba n'abandi barundi bose icabamenyesha makuru ntigishobora gutora inyishu n'ibibazo bindi bijyana nacyo bidateye inyishu naho niyo duhagaze twe turashaka kuganira kabisa n'uno munsi woba ahantu dushobora guhuza tukaganira twotangura tukaganira
uwo munsi mukuru wahari radiyo wahimbajwe mu Burundi kuri uno wa gatanu ku civugo c'ishirahamwe UNESCO kigira kiti isi nshasha amaradiyo mashasha uwo munsi rero wemejwe na UNESCO mu mwaka w'2011 mu nama igira ya 36 bisabwe n'igihugu cya Espagne uhimbazwa ku isi yose igenekezo ya 13 mu kwezi kwa kabiri uko umwaka utashe mu Burundi kugeza uno wa gatanu haharugwa amaradiyo 41 harimo 19 yegereye abanyagihugu nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje Marie Chantal nije imbere Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
urakoze Desire Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC umunonotsi w'umurundikazi Francine Niyonsaba kuva afatiwe ingingo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abanonotsi IAAF ryamubujije gusubira guhiganwa ku metero zirenga 800 ku nshuro ya mbere ku munsi w'Imana yarakoze amahiganwa y'imetero 10,000 mu Burundi izo metero yazirutse mu minota 33 n'amasegonda 45 atahukana ikibanza cya mbere mugenzi wiwe Caste Semenya bagirizwa kuba bafise urugero ruri hejuru cyane rw'ivyo bita testosterone mu bitandukanye n'abandi bigeme bahiganwa yaritwaye mu Buswisi niyo nsaba ku ruhande rwiwe asigura ko atararonka abamushigikira ku rwego rw'igihugu ciwe naho biri uko uwo mwigeme w'imyaka 27 yemeza ko atarota ateshwa kandi ko ingingo bafatiwe arakarenganya yabisiguriye mugenzi wacu Diane Nini nazo
sinovuga yuko nafatiwe ibihano bifatirwa umuntu yakoze amakosa jewe nta makosa nakoze twafatiwe ibyo bita ibihano by'akarenganyo baduhora uko imana yaturemye nabuze abashigikira kugira ngo ashobore kuburana kuko sishobora kuburana nitwa Francine ubu kuko natwe igihugu ku rwego ruhanitse muri South Africa mugenzanje wewe arashigikiwe n'igihugu arafite n'amashyirahamwe yamufashije barashoboye kugenda kuburana muri kuwa Tadispo mu Swisse agiye muri Kurfem aho se zagiye biragorana aho twatsinzwe ariko sibyo ni kubera akarenganyo ubu rero turarindiye yuko South Africa bashobora kunguruza kandi biracyashoboka nibo nca nkurikira njye nshashigikira mugenzi wanjye kuko jewe nabuze abanshigikira mu gihugu hanyuma ibyo kwiruka wita metero uko bitarahera ibyo mutacyihoza kubwira baje kutiruka imetero wari usanzwe ufite ubumenyi experience utabona igituma ariko jewe icyo mvuga uko usanzwe meze ndavuga nti nimba uno munsi ukitaha n'ejo nashobora gushika aha icyo gituma nacyo mfata ingingo yo kwimenyereza imetero ndende dozo bavuga yuko atangwane zirimo badusaba yuko tuza kwiruka imetero amajana umunani gushaka kuri mitani biri sita n'utundi tukajya twatse kwiruka imetero zinyaruka guhera ku ijana gushaka ku majana atatu cyangwa guhera kuri mili sita kuduga gushaka kuri marato rero nacyo mfata ingingo yo kwimenyereza kwironge distance aho nta kibazo tugenda guhiga mu ma competition internationale ni ikiza cya covid cyahera muzombona sishobora kuva inyuma ntibamperereshejwe ntiharagera ko mfata kariyeri ya siporo ndashaka ya siporo abantu babyumve kandi nibaza yuko nzokwitwara neza hanyuma ku bijyanye na federation internationale bazotangaza barabizi yuko akarenganyo batugiriye bizo batangaza cyane babonye ishoboye gusubira guhiganwa neza ku metero biba atari uko bidakunda jewe nijyo nigide nijyo nzi umwanya ndabiha ko kwitegura nemera ububabare kugira ngo nshike kure
hanyuma uravuze ati muri Afurika y'epfo Caster Semenya ariko arafashwa n'igihugu ciwe kugira ngo bamuburanire ashobore gusubira kuri ayo mahiganwa mwifuza kujamwo bababujije ku rwego rw'u Burundi iki kibazo abategetsi barakizi waragishikirije ubushikiranganje bubazwa ibya Sport Francine
ingo ikibazo cyake abari bakigenzi nibaza yuko nta gushaka babishyizemo ababishyizwe bari babizi ndabizi byose ntibashobora kubivugira ku maradiyo ikibazo cyane cyari kizwi kandi ku rwego rusanzwe rutegereza kubicamo kugira ngo bashobore kunshyigikira rero babaye gushaka gupfa
hanyuma hariho abantu bashobora kwibaza ati iyo misembuko kugira ngo twumve ikibazo uko bagisiguye muri ya federation barabapimye basanga mwebwe imisembuko yanyu ibatuma mwiruka cyane
habe namba muri siporo hakora imimenyerezo utimenyereje ntiwogenda kurondera ikibanza cya mbere cyangwa icya gatatu bityo imenyereza cyane purisi ushobora kuvuga uti ndashyika kure inzira imwe yo gutera imbere muri siporo ni umwanya ubiha kugira ushyike kure ego
nuko rero Francine Niyonsaba reka tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye bafise utubazo bakubaza uwa mbere twakire ni Innocent Joel Hassan Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika
ego
uherereye ga Innocent
Zambia ya Lusaka
Zambia Lusaka haravugwa maki
Zambia Lusaka na meza kapura ina meza twashimye
duga kuri jambo rero twagutumiriye Francine Niyonsaba turi kumwe ku murongo wa telefone muri muri sanga rino munsi
na shaka manyo na muramuke
yenda ndavugiza ari mu rusa ndambiye
biba dabara kumva barakumva twese turashimye hadi kutumunezero mwinshi kuba uri kuradukera hajya amateka twabonye barashimye gose tugashima kuvuga duti imana ishishikare kuja imbere ikibazo nari mfite rero Francine ubwo mbona imana ishishikara kubafasha mukaba muriko muratera iteka igihugu cyacu nko muri kazoza kanyu nk'ikintu twajya turabibukira ko cyoba nk'igiki mutegekanya kuzodukorera mu gihugu cyacu
Francine ijambo ni gwaho Innocent agume ku murongo wa telefone nta kibazo atishure
murakoze Innocent yewe ubu ndacyari ko ndarondera guhesha iteka igihugu kugira ashobore gushika kure hanyuma gutera imbere pasiporo nk'iwacu bigusaba indero ukuntu witwara ukuntu ufite umwete wo gukora cyane kugira ngo ushike kure rero ubu ndanze aho natanguriye kumenyekana naho ngeze ukuntu ababikora bari hafi ubu tukaba dufite dabo ababyeyi bagatanguka batanguye kuza barabitahura akabona yuko umuntu akoze siporo yotera imbere akabaho ababyeyi barashobora guhimiriza umwana gukora siporo kandi ntacyo byica bimwicira kwiga ahubwo biratuma umuntu akora siporo yigana neza abana ukuntu ndiko ndagira impasse ndiko ndabera akaruro kuza wundi rwawe ukabwira ngo ushobore gukunda siporo hanyuma ari no kukuruka ntanga impanuro amena kukuruka nzofasha ibya siporo cyane muri ibyo natangura kuvuga kuko nanjye ubu ndiko ndakora kiguma guhuhusi mugabo ibyo nshoboye ndabikora buke buke kugira ngo mfashe bakeri wanjye nama ariko ndategura amahiganwa kugira ngo mfashe abajejwe federation kubona amatara mashasha ndagenda mu mashuri nkatanga amakaye kugira ngo abone yuko aho navuye nshite nshobora gufasha biruse birakararo urundi rwaruka
ego ino sawa tomoke
imana ibajye imbere
urakoze
cyane urakoze cyane
urakoze cyane inosangira umunsi mwiza ngaho muri Zambia
namwe mugire umunsi mwiza dushishikara kubakurikirana
urakoze ugumize ku murongo
okay.
Turafise na Jean Baptiste ku yindi murongo wa telefone Jean Baptiste ikaze muri Isanga no ku ijwi rya Amerika
ego
uherereye Jean Baptiste
nereye mu Rwanda mu karere ka Huye ntahahoze ari butare
mu karere ka Huye havugwa amaki guma mu rugo irabandanya canke yaroroheje
guma mu rugo ntayi hari ubwo no gutaha hakiri kare
no gutaha hakiri kare mukikingira biba bikenewe urabona kwikingira ego nuko rero hanyuma kumwe niyo nsaba twamubatumiriye mwabaye benshi mu mudusaba ari ku murongo wa telefone akabazo kawe
kuri ya bavuga ngo afite imisemburo myinshi n'ahandi nk'umubazungu yumva ariko bimeze ntabwo kaba ari akarenganya kubera ko yenda ari mu bihugu by'abirabura
ntabwo
kaba ari ugushaka kumubuza kwikomereza amarushanwa yabaza akumva niba n'ahandi ariko bimeze
Francine akabazo ka Jean Baptiste mu Rwanda
yego nagira nshimiye Jean Baptiste mu Rwanda kandi nshimiye abafana banjye bo ngaho mu Rwanda hanyuma nk'uko abivuze ntitwazize uko dufite icyo bita imisemburo isumbuye y'abandi muri siporo ni impano ndemeza neza yuko twarenganije kubera turi abanyafurika kandi turi imbere bashatse kugira badusubize inyuma kugira ngo ntitubane dutere imbere hari umuntu nama ntava akarorero yoga afite intoke zifatanye amazi ayinjiyemo we wayakata n'ingoga gusoma abandi uwo kubera atari umunyafurika we ntacyo bari muvuga ko ako n'akaruro gashyira ngo tujya gutanga nyuma ariho inkino dukina dusanga hariho n'abadusumbya ingufu genda ntabwo kutiri ku metero ijana kuko baransiga abo nabo nyine ntacyo babakoze ko mugabo ingingo nyamukuru yari iyo kuturwanya kugira ngo ntitubandanye twandika amateka ariko turashaka kushikako
ntabwo bishoboka ko uwuzirire yenda kwishyirahamwe rikuriye abantu bamasiye yenda nko ku rwego rw'isi
yego cyane ikibazo kiracyari mu bucamanza hariho mugenzanje agiye kwitwara mu gihugu cy'ubuswise imanza ziracyari ko ziraburanwa turarindiriye tumve icyo bazobivuga
Jean Baptiste arakumaza inyota ku kibazo cyawe
ego
tuzokomotera
hari expression y'icyongereza ivuga never give up
murakoze cyane how we never give up
urakoze cyane Jean Baptiste ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda ihuye uwe yarabigarutse ko aravuga ati mushobora kwibaza ko harimo n'ikibazo c'ivangura rukoba hari nk'ivyemezo mufise abandi badafise urukoba rwanyu bobo bashobora kuba bakora amahiganwa nk'ayo mwabujije
ndabyemeza cyane kuko ingingo yafashwe itumbera cyane ku mezi yose gatiruka
ni ikibazo tuzobandanya dukurikiranira hagufi rero twaraba uko biza biragenda turindirire izo manza zo mu Busuwisi hanyuma Francine nawe nyine utwemere ko nihagira gishasha tizovamwo uzobitubwira tukabitangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyane
yego
Juti muduteza matwi ahaniho dusozereje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana ijwi rya Amerika, nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fatou Ali Maskarara, amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri mikoro mari kumwe na Andre Fidel Nyongabo. Ndabasezenda bifuriza kugira ibihe byiza.